Iyi ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti tuzindukanye mwabonye butandukana ikaze kuri radio yanyu. Mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41, naho mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Aha mu Rwanda abanyeshuri bo muri kaminuza ya Busogo bakora divayi mu mashu.
Twebwe rero twazanye umwihariko yuko iryo shu dushobora kuri byazamo ibinyobwa bitandukanye. Dufite umutobe cyangwa se mu ndimi z'amahanga ji itunganyije mu mashu. Tukagira n'inzoga twakoze twifashishije uwo mutobe w'amashu tuvanze n'inanasi.
Eve Uwase numwe mu banyeshuri bakoze ubu bushakashatsi bwo gukora divayi mu mashu muri kaminuza ya Busogo. Mu Burundi umunyamakuru ufunze Florian Irangabiye ararwaye cyane, imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu iramusabira uruhushya rwo kujya kwivuza. Naho umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres aratabariza isi yugarijwe n'ubushyuhe bukabije cyane, ati ni nk'amazi abira. Aya makuru n'ayandi twabateguriye ni mu kanya gato cyane, mugume hafi. Amakuru yo hirya no hino ku isi. Umunyamabanga mukuru wa Loni Antonio Guterres avuga ko isi yarengeje urugero rw'ubushyuhe rutarabaho kugeza ubu, ati ni nk'amazi abira. Arasaba amahanga gufata byihutirwa ingamba zikomeye zo kurwanya ihindagurika ry'ibihe. Fidel Niyongabo araduhiye inkuru.
Mu ijambo yashikirije kuri uyu wa kane mu gisagara cya New York, Guterres yavuze ko ubushuhe burengeye urugero buriko bwibonekeza muri iki gihe mu bice bitandukanye byo ku isi, ariko iza isi itegerezwa guhagurukira byihutirwa. Yatangaje ko atangiye ko ukwezi kw'indwi umwaka w'2023 ariko kwezi kuranzwe n'urugero rw'ubushuhe rutari bwibonekeza imbere yaho. Guterres yatangaje ko ingaruka zihindagurika ry'ibihe batagaseseshwa rumuri ko ari kibazo giteye ubwoba, kandi ko ibi ari intango gusa. Antonio Guterres yavuze ko ingaruka zikomeye zihindagurika ry'ibihe zerekana iby'abahinga bavuze inshuro zitari nke bagabisha amakungu. Kubwiwe si ibintu bitangaje, ahubwo ngo igitangaje n'umuvuduko w'izo ngaruka zihindagurika ry'ibihe. Yarasemereye inshuro zitari nke ko hofatwa ingingo zikomeye zihutigwa ku nkurikizi zikomeye zihindagurika ry'ibihe. Yasubiye gutunga urutoke igisata cy'amasoko ntanganguvu yonona ibidukikije ko ari cyo soko rikuru ry'icyo kibazo. Imbere y'ikoraniro mpuzamakungu ku ihindagurika ry'ibihe bitegekanijwe ko azokwakira mu kwezi kw'icyenda k'uyu mwaka, Guterres yasavye ibihugu bitunze kurusha ibindi ku isi kuba byavavanuye n'imyuka igeramira ibidukikije mu buryo bushoboka bwose imbere y'umwaka w'2040 ku bihugu biriko biratera imbere navyo imbere y'umwaka w'2050.
Ijwi rya Amerika. Abaturage ba Repubulika ya Centrafrica bazatora itegeko nshinga rishya kuri iki cyumweru rishobora gutuma President Touadera aguma ku butegetsi. Abatavuga rumwe nawe barahamagarira rubanda kwanga kujya gutora. Fidel Niyonga barakomeza.
Touadera yatowe ubwa mbere mu mabanga y'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2016 yongera arasindira ikiringo kigira kabiri mu mwaka w'2020. Amaze igihe yamamariza guhindura ibwirizwa shingiro hamwe byorengana byokuraho ibiringo bibiri ntarengwa ko by'umukuru w'igihugu bigatuma asubira kwitoza kandi. Evariste Ngamana ayoboye igikorwa cyo kwiyamamaza cya Perezida Touadera, akaba ari n'icyegera cy'umukuru w'inama nshingamateka ya Centrafrica. Kuri uyu wa kane yatangaje ko ibice 80% by'abatora bahamagariwe gutora, akaba yabateye akamo ko gutora ego kubibwirizwa shingiro. Yamarunu nani rw'abatavuga rumwe na leta rwasavye abanya Centrafrica kwihoza amatora bakaguma mu ngo zabo. Kurunani wasavye abanyagihugu bose kwirinda kugira uruhara mu busuma bukomeye leta iriko irategura mu kutaja mu bibanza by'amatora, ahubwo bakabandanya imirimo yabo ya misi yose mu mwidegemvyo. Perezida Touadera yasavye Burusiya kumufasha kugwanya abagwanya ubutegetsi bigaruriye ibice bitari bike vy'igihugu. Centrafrica, igihugu gifise amatungo ari munsi y'ubutaka y'inzahabu na diyama, caragize ibibazo bikomeye by'umutekano kuva cikukiye mu mwaka w'1960.
Fidel Niyongabo, dukomezanye no kuri iyi nkuru ya President Vladimir Putin waraye afunguye inama ya kabiri y'abakuru b'ibihugu bya Afrika n'Uburusiya, yabwiye abayirimo ko mu gihe gito agiye kubaha ku buntu amatoni n'amatoni y'impeke.
Mwijambo yashikirije abitavye inama igenewe imigenderanire hagati y'Uburusiya na Afrika iri kibera mu gisagara ca St. Petersburg, President Putin yatangaje ko igihugu ciwe citeze umwimbu ukomeye cyane w'intete muri uyu mwaka w'2023. Yavuze ko yiteguriye gusubira Ukraine mu gushorera intete ku mugabane wa Afrika, kandi ko azokubahiriza uruhara rw'igihugu ciwe mu gutuma atakibazo c'ibifungurwa kihaba ku masoko mpuzamakungu. President Putin yabwiye abari mu nama bishuye mu kumukomera amashiko yiteguriye guha ibihugu vya Burkina Faso, Zimbabwe, Mali, Somalia, Central Africa na Eritrea hagati y'amatoni 25,000 n'amatoni 50,000 y'intete ku buntu igihugu kimwe kimwe cyose mu mezi atatu canke ane ari imbere. Putin yabwiye abitavye inama iri kibera mu gisagara cya St. Petersburg ko ibirenga ibice 70% vy'intete Ukraine yashoreye mu mahanga hisunzwe amasezerano irangiye muri iki gihe zagiye mu bihugu bitunze canke n'ibitunze mu buryo ugereranye harimwo ibigize umuryango w'umwe bw'Uburaya. Yatangaje ko ibihugu bikenye nka Sudani vyaronse ibiri munsi y'ibice bitatu vy'intete Ukraine yashoreye mu mahanga. Vyitezwe ko amasezerano atari make ategwa ku igikumu mu nama ihuza Uburusiya na Afrika iri kibera mu gisagara cya St. Petersburg. Iyo nama ikurikiye iya mbere yabereye ku mugwa mukuru Moscou mu mwaka w'2019 biri mu mugambi w'Uburusiya wo gukomeza inguvu n'igihagararo ku mugabane wa Afrika. Uburusiya utangaza ko ibihugu vyo muri Afrika 49 kuri 54 vyaserukiwe mu nama yo mu gisagara cya St. Petersburg, harimo abakuru b'ibihugu 17 n'abakuru b'amareta 4.
Fidele Niyonga burakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi, ni kuri radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turi no kuri internet kuri wa3@ radio yacu voa.com, kuri YouTube na Facebook ni kuri VOA radio yacu. Amakuru y'ibiyaga bigari. Imiryango CPJ uharanira uburenganzira bw'abanyamakuru na Amnesty International uharanira uburenganzira bwa muntu muri rusange irasaba leta y'u Burundi kureka umunyamakuru Florian Irangabiye akajya kwivuza i Bujumbura. Iyi miryango isobanura ko Irangabiye afite ibibazo bikomeye by'ubuhumekero kubera indwara ya sima amaranye igihe kirekire. Irangabiye afungiye muri gereza ya Muyinga. Ni inkuru ya Eloge Wirikaneza ukorera i Nairobi muri Kenya.
Itangazo umuryango mpuzamahanga uhana yagateka kamenyeshamakuru CPJ wasohoye uvuga ko ubuzima bw'umenyeshamakuru Florian Irangabiye bubangamiwe. Uvuga ko ufatiye ku makuru wahawe n'amasoko yuzuzanya, umenyeshamakuru asanzwe afise ikibazo c'uburwayi bwa hasima vyunyutse mu ijoro ryo ku munsi wa mbere w'iyindwi kugera aho vyanka n'uko avuga. Iryo tangazo ryongera ko amaze amezi atatu atamerewe neza na buhoro. Ijwi rya Amerika rimaze kubona iryo tangazo ryakuye muzoki mumo aserukira CPJ mu karere k'ihembe rya Afrika. Yatubwiye ivyatumye amagara ya mugenzi wacu akomeza gutya.
We understand that the prison conditions where she's staying near a kitchen, but also the weather in Muyinga is part of what is exacerbating.
Imibere hafunzwe mu hafi y'igikoni cy'ibohero, ariko kandi n'ikirere cy'i Muyinga niyo ntandaro yo kubangamirwa kurusha kw'amagara yiwe. Hari abaganga baroye kumuraba mu mezi ashize, baramwandikira imiti n'ibindi bimufasha guhema. Mugabo ibi ntaco bivuze uravye ubugwayi bwiwe, kuko aracafungiwe muri iyo mibereho nyene y'ubugesera. Ico dusaba leta y'u Burundi n'ubushikiranganje bw'ubutungane by'umwihariko nuko bamenya ko bafise uruhara rwo kumenya ko uwo mukenyezi ari mu nzu y'imbohe yabo, yitwararikwa bihagije kandi bigakorwa byihuse kandi bikaba buri munsi.
Hashan Nicholson umushakashatsi muri Amnesty International ku bibazo by'Urundi n'u Rwanda nawe yabwije ujya Amerika mu kiganiro cihariye ko hamaze gukorwa igisabo cyo kurungika umenyeshamakuru Irangabiye mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura ahari abaganga n'ubuvuzi bihagije hafatiwe ku bugwayi bwiwe. Yibutsa ko ari inshingano za leta kwitwararika ko amagara y'imfungwa atabangamiwe.
Les autorités burundaises sont obligées à assurer que les conditions de détention ne sont pas nuisibles à la santé des détenus, ce qui ne semble
pas. Bategerezwa kwitwararika ko imibereho abanyururu barimwo idatuma ubuzima bwabo buja mu irinde, ariko biboneka ko atari ko biri mu ibohero ry'i Muyinga. Haramaze kuba igisabo cy'uko Florian Irangabiye yungururizwa i Bujumbura. Icangombwa ni uko abategetsi bitwararika ko avugwa bihagije atagahazi. Ibyo rero niba bidakunda i Muyinga kandi niko biri, birihutirwa kwaca yungururizwa mu ibohero bishoboka.
Muzoki mu maserukira CPJ mu ihembe rya Afrika yibutsa ko umukenyezi w'abana babiri yujuje imyaka 35 kuri uyu wa gatatu atarakwiye no kurara mu nzu y'imbohe n'ijoro rimwe.
But let us also not forget that we're talking about
ariko ntitwibagire ko turi ko tuvuga umuntu yafunzwe arenganijwe niwo muzi w'ikibazo unaganisha ku nyishu. Florian Irangabiye ntabwirizwa kuba mu munyororo kandi ategerezwa kurekugwa.
And she should be freed.
Na Nicholson ishirahamwe akorera ryatanguje urugamba rwitiriwe rekura Florian Irangabiye yunga muryango muzoki.
Generalement, nous continuons à demander sa libération immédiate et sans condition.
Mu bisanzwe dukomeza gusaba karekugwa atakirinze gusabwa. Yari no kuba yarafunzwe kubera hogwa umwuga yemerewe n'uburenganzira bwiwe. Niduhengeshanya gusaba ko arekugwa vuba bwango.
Amasoko yagaraye umuryango wa Florian Irangabiye atashimye ko umwidondoro wayo umenyekana kubera imbozo z'umutekano bemereje ujya Amerika kwa amazigihe afite ikibazo cy'amagara kandi ko yavukanye umuga bwa asima. Twagerageje kurondera umushikiranganji w'ubutungane Domine Banyankimbona, telefone y'ubwa mbere yitabwe n'undi muntu mu nyuma ntiyasubira kwitaba. Prosper Ntarwamiye nawe umuvugizi wa leta yishuye ijwi rya Amerika mu rupfasoni rwinshi ati ntacyo ndabivuga ko kuko leta ntacyo yantumye kubivuga ko. Mu ntango zo kuwa gatanu uyu mwaka umucamanza w'iyungururizo yagumijeho igihano cy'imyaka 10 umukenyezi Irangabiye yari yahanishijwe mu ntango z'umwaka. Uwo mukenyezi akorera iradiyo yitwa igicaniro ikorera mu buhungiro yari yafashwe mu mpera z'ukwezi kwa munani 2022 avuye mu gihugu cy'u Rwanda. Niho yaba haraheze imyaka irenga 10 yagirijwe ibyaha bibiri nyamukuru: guhungabanya umutekano w'igihugu no gukorana n'imirwi y'abarwanya leta. Umwanditsi adasanzwe wabonye araba ibibazo by'agateka kazina muntu mu Burundi yavuze mu minsi iheze ko ifungwa ryiwe ari kimwe mu byerekana ko kugeza ubu abategetsi b'u Burundi batihanganira na gato wowe wese ashikiriza icyiyumviro kibavuguruza canke kidasa n'ibyo bifuza. Fortuné Gaétan Zongo yongeye ko ko ariho nyango w'agateka kazina muntu. Kugera ubu ku mugabane wa Afurika na hantu hatatu honyene haramenyeshamakuru w'abakenyezi bafunzwe ni mu Burundi, muri Somaliland na Ethiopia nk'uko bitangazwa na CPJ. Mu mategeko y'u Burundi, Florian Irangabiye yasigaranye amahirwe abiri kugira abe yorekurwa. Ayo ni ukunguruza muri Sentare ntahinyuzwa no kuronswa ikigongwe cy'umukuru w'igihugu. Eroje Urika Neza, Ijwi rya Amerika.
Mu Rwanda, abanyeshuri bo muri kaminuza y'igihugu ishami rya Busogo i Musanze batangiye kubyaza igihingwa cy'ishu ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye. Umwe muri bo, Eve Uwase, ari mwe murika ry'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi riri i Kigali. Yagiranye ikiganiro cyihariye na mugenzi wacu Eric Bagirubusa.
Twazanye ibikorwa mu gihingwa cy'ishu kitamenyerewe gukorwamo ibinyobwa cyangwa se ibyo dukonsoma tunyweye. Twebwe rero twazanye umwihariko yuko iryo shu dushobora kuribyazamo ibinyobwa bitandukanye. Dufite umutobe cyangwa se mu ndimi z'amahanga ji itunganyije mu mashu, tukagira n'inzoga twakoze twifashishije uwo mutobe w'amashu tuvanze n'inanasi.
Iyo nzoga iba imeze ite?
Iyo nzoga, impamvu yitwa inzoga nuko ari igisindisha, ifite volut cyangwa se alukoro yo ku kigero cya 12%. Yego, hanyuma jiyo ni ikidasembuye twakozemo kugira ngo na ba bantu batanywa agasembuye babashe kwisanga mu kinyobwa gikorwa mu gihingwa cy'ishu.
Ubusanzwe ishu by'umwihariko mu Rwanda rimenyerewe nk'ikiribwa abantu bategura ku meza mu mafunguro yabo. Igitekerezo cyo kumva ko ryavamo inzoga rikavamo mutobe cyaje gute?
Yego, murakoze. Igitekerezo twagikuye mu baturage duhura nawo mu buzima bwa buri munsi. Urugero, aho kaminuza yubatse igihingwa cy'ishu kirasuzuguritse, usanga nibura rigura igiciro cya 50. Twaricaye rero turavuga ngo ishu rigura 50 rikaba rifite n'umwihariko wo kuba ryangirika vuba, ngira ngo murabizi. Twaricaye tureba ngo twabibyazamo iki bitangirika vuba kandi n'agaciro karyo ku isoko tukakongera. Nibwo twicaye rero nk'abanyeshuri tujya inama dukora ubushakashatsi, dusanga dushobora kuribyazamo iyo ji n'iyo nzoga.
Kugira ngo inzoga izaboneke binyura mu zihe nzira?
Dufata ishu rero tukarikeka neza, dufite imashini yabugenewe idufasha kurisya, hanyuma ibyo duseye tukabiyungura tukabona umutobe w'umwimerere w'ishu. Uwo mutobe niwo tuba dukeneye kugira ngo dukore ya nzoga ndetse na ji yacu. Uwo mutobe rero iyo tumaje kuwubona kugira ngo dukore inzoga, twarebye dusanga isukari iba ikenewe mu nzoga, uwo mu ishu wonyine ntuhagije, ahubwo dukeneye kuwongera isukari kugira ngo inzoga yacu izashye vuba. rero twifashishije undi mutobe nawo uva mu gihingwa duhinga cyane mu Rwanda kinanasi. Uwo mutobe tuhuje rero dutari inzoga mu gihe cy'amezi atandatu twari tuyibonye. Icyo twongera mu cyonyine mu nzoga ni umusemburo, hanyuma kuri jishu wa mutobe yo tubonye isukari irimo mwishu ibifite ikigero dupima twifashishije imashini yabugenewe tukabona ikigero cy'iyo sukari, hanyuma byaterwa n'umuntu uzanywa iyo ji tukaba twakongeramo isukari iva mu ruganda ariko ku kigero cyemewe na n'ikigo cy'igihugu cy'ubushakashatsi ku bijyanye n'ibiribwa n'ibinyobwa mu Rwanda bizwi nk'ama BRICS.
Umunyeshuri uri mu itsinda ryatangije ubwo bushakashatsi, ejo hazaza urahabona ute, na cyane ko ku isoko ry'u Rwanda ubushomeri buravuze ubuhuha?
Yego, murakoze cyane. Nk'umunyeshuri nkurikije uko twatangiye byari bigoye igishoro nk'uko bivuze ubushomeri mu rubyiruko burakaze, ariko ejo heza nk'umunyeshuri ndabibona. Ubushakashatsi narabutangiye ariko ejo ndahabona neza, cyane ko izi produit mu minsi mike ninzishyira ku isoko nzatangira kwinjiza amafaranga, bityo no mu rubyiruko rugenzi rwanjye bamwe nkabaha akazi mu gukora za nzoga no mu kuzitwara no kuzicuruza, byose tuzaba dukeneye abakozi. Urumva ejo hazaza ni heza nk'umunyeshuri uzaba usohotse agiye ku isoko ry'umurimo asoje amashuri azwi nka kaminuza, tuzajyana ubumenyi ariko tujyanye na produit amafaranga ziyongera dutange n'akazi.
Bwana Waseyive, umunyeshuri muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Busogo, ndagushimiye ku kiganiro wahereje ijwi rya Amerika. Urakoze cyane,
ndabashimiye.
Mu Burundi, mu mpera z'icyumweru gishize, leta yakoranyije inzego zirebwa n'amagara y'urubyiruko. Inama yari ifite insanganyamatsiko igira iti ejo hazaza heza h'urubyiruko rwo mu Burundi. Ejo hazaza heza hava ku magara meza y'urubyiruko. Ni inkuru y'ijwi rya Amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi, turayisomerwa na Thierry Vendayishimiye ukorera i Kigali mu Rwanda.
Mu kugurura ihwaniro ry'abegwa n'indero hamwe n'amagara y'ugwaruka, umushikiranganji w'indero n'ubushakashatsi Profesori François Habyarimana yasabye abari bayitabye kwibaza inyigisho zibereye zohabwa ugwaruka kugira ntirubandanye rugwa mu kaga gategwa no kutamenya ubuzima ndoragitsina bwabo. Izo nyigisho zoza ziyongera ku ndero yo kuziko abana bahabwa n'izindi nyigisho bakura mu mbuga hwaniro. Yagize ati
ihangiro nyaruku ihwaniro nukuterera icyo cyose cyotuma indero fatiye ku magara meza no kubaho neza kubirabaga n'urwaruka iyo dushimizaho kuba nziza, na cyane cyane muri iki gihe urwaruka ruguma rujuragirika hagati y'iterambere ry'isi n'ugutsimbatara mico kama kugira habe iterambere rirambye.
Ugwaruka rero rurabura ukuri hagati y'ibyo rusoma ku mbuga hwaniro n'ibyo bigishwa mu mashure. Ababangamiwe cyane n'abigeme. Uko kutamenya rero kwama kwataye abigeme mu kaga bagakoresha imibiri yabo mu kurondera amanota batakoreye. Ibyo nabyo biragira ingaruka ku munyeshure n'umwigisha.
Iyo bafashwe barahanwa n'amategeko y'ishure bagenda. Umurezi yabikoze nawe nyene agahanwa n'amategeko y'akazi.
Umwigeme rero iyo yahohotewe canke agatwara imbanyi arahahamuka kubera gutungwa gatoke kandi ntatabagwa n'ikibano. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye nawe mu kugurura iryo hwaniro yarashikirije umubabara afise bivuye ko ababyeyi batwawe n'imbuga hwaniro bakibagira indero y'abana.
Icyo gice nico nimbura inyoni iguruka yisunze igiti aho usanga mu muryango umukenyezi acuritse umutwe kuri watsapu, umugabo ugasanga acuritse umutwe kuri watsapu, umwana ugasanga ari kuri Facebook.
Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ati hari n'abana babesha ababyeyi babo ko hakenewe amakaye y'ibyigwa bitabaho kugira ngo baronke amahera baja gukoresha mu buhumbu.
Abana babesha ababyeyi ngo hariho n'ikigwa cya Facebook turakeneye amahera gusa ngo umubyeyi ko ari koko bari umwana yamubeshe ibyo byose mu birabe.
Ibyo gukora imibonano mpuzabitsina bakiri bato rero ku miyabaga imwe imwe yo mu Burundi sagaseseshwa rumuri. Mu cegeranyo c'umwaka w'2022 cakozwe n'umugambi w'igihugu ukurikirana ibyirondoka rijanye n'amagara meza basanze ibiharuro biteye akoba. Abigeme bari hagati y'imyaka 10 na 14 bagiye gupimisha imbanyi bangana n'amajana 392. Muri abo 174 nibo bibarukiye kwa muganga bakibaza ko basigaye bo barakoroye imbanyi canke bakibarukira mu mihana. Ibyo bigashobora kugira ingaruka mbi kuri abo bigeme mbere bagashobora no kwasiga ubuzima. Mu rugero rwari hagati y'imyaka 15 na 19 baharuye abagera ku 1,053 747 ariko abibarukiye kwa muganga bakaba bangana n'138 855. Ku bijanye n'inkurikizi z'izo mbanyi abari hagati ya 6% na 19% barahandurira indwara yo mu kigo, abari hagati ya 19% na 26% nabo bahandurira indwara zifatira mu bihimba by'irondoka. Imigambi yotuma ibyo biharuro bigabanuka yarashinzwe mu gihugu cyose. Hari amavuriro mugenzi w'ugwaruka yashinzwe aho ugwaruka hagumvirizwa rukigishwa rugahanugwa mu bijanye n'ubuzima ndoragitsina. Hari n'imigwi ku mashuri bigishwa ibijanye n'ubuzima ndoragitsina. N'intonde z'ibyigwa zimwe zimwe harimo inyigisho zo mu mashuri zijanye n'ubuzima ndoragitsina, ariko intambwe imaze gutegwa sinini cyane. Umuntu rero yo kwibaza ico bivako mu mugambi w'igihugu ujejwe irondoka rijanye n'amagara meza. Sadike niyo nkuru ati amavuriro mugenzi w'ugwaruka aracari make mu gihugu.
Namavuriro mu byo sanswa akora yongera ko kanuka kabirya ko kwakira neza ugwaruka kugira ngo ugwaruka ruyisunge ruyiture wisanzure ruvuga ibyo rushaka basaba amakuru meza yizigiwe kugira ngo ashobe gufasha amagara yabo. Kibazo nuko yo mavuriro mugenzi w'ugwaruka ntarakwira mu gihugu cyose. Ngubu nababwira yuko mu Burundi turafise nk'amavuriro ashika hafi 200. Muri ayo ukaje usanga vuriro mugenzi w'ugwaruka turi hafi mu 800, no kuvuga hariho amavuriro yandi menshi ashobora kuba magenzi y'ugwaruka.
Muri uwo mugambi wa leta baremera ko nubwo badahuza ku nyigisho batanga abo mu madini n'abo mu magara y'abantu baruzuzanya.
Irushanwa rya 2026 ry'igikombe cy'Afrika cy'ibihugu cya basketball mu makipe y'abagore riratangira kuri uyu wa gatanu i Kigali mu Rwanda. Rizarangira ku itariki ya 6 y'ukwezi gutaha kwa 8. U Rwanda ruravuga ko ikipe yarwo yiteguye neza. Jean-Claude Munyandinda nibyo atubwira.
Amakipe y'ibihugu 12 bya Afrika agiye guhanganira mu nzima ikino ya Bekare na Iremera hatanije igikombe cya 2026 ku makipe y'abagore. Umukino ufungura uteganyijwe saa 5 n'igice z'igitondo ku isaha y'i Kigali hagati y'ikipe y'igihugu ya Nigeria n'ikipe y'igihugu ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abakobwa b'abanyarwanda kazi bategerejwe mu kibuga guhera saa 12 z'umugoroba aho bagomba gucakirana na Cote d'Ivoire. Umukino wa kabiri y'ikipe y'u Rwanda muri rushanwa rya Afrobasket mu bagore bazawukina ku cyumweru aho bazahura n'ikipe y'igihugu ya Angola, nawo uzatangira saa 12 z'umugoroba. Ku ruhande rw'u Rwanda abafana babukereye.
Rwanda yacu gihugu cyatubyaye maboko yacu azagukorera Rwanda.
Banyarwanda banyarwanda kazi murabizi ko Afrobasket yaje muze dushyikire bashiki bacu barumuna abana banyu muze mutuze arena turashaka kufana n'imbaraga nyinshi duhangane n'ibihugu by'ibihangange.
Abakinnyi b'ikipe y'igihugu y'u Rwanda basketball bavuga ko bizeye umusaruro ushimishije muri rushanwa. Kuri bo imyiteguro yagenze neza ugereranyije n'amarushanwa yo mu minsi ishize. Uyu ni Charlotte Umugwaneza.
Ushize byagaragaye ko twiteguye igihe gitoya ariko ubu ngubu twagerageje kwitegura igihe gishoboka kandi nanone bashyizemo imbaraga twese hamwe. Rero nidushyira hamwe nizera ko bizagenda neza kurusha uko byagenze mbere. Turabizeza ko tuzakugerageza gukora neza kandi tugashyiramo imbaraga kurenza twakoresheje mbere.
Bamwe mu basesenguzi b'umukino wa basketball basanga ikipe y'u Rwanda itazoroherwa nubwo izaba ikinira mu rugo. Uyu ni Egide Niringimana umunyamakuru w'imikino.
Urumva Angola twebwe turi hejuru twe nta bakinnyi dufite bashobora kuba badupermeta kuba twatsinda Angola ntabwo rwose. Wenda nidukora ibitangaje tuzatsinda Cote d'Ivoire. Cote d'Ivoire yo dushobora kuyitsinda ariko nabyo simbihamya kubera ko urebye uko abakobwa bacu bahagaze rwose biragoye cyane kushobora kuvuga ngo hari ikipe dushobora gutsinda kubera ko nta myiteguro mizima dufite, abakinnyi bacu bari ku rwego rwo hasi, wenda iyo ngishobora kuba ari facteur chance yo kuba yadusunika kubera ko tuzaba turi gukinira imbere y'abafana bacu. Ariko erga hari ikintu tugomba kumenya, dushobora kuba turi gukinira iwacu ariko nanone ugasanga abakinnyi tugiye gukina nabo bamenyereye gukina imbere y'abafana kurenza uko twebwe tubitekereza.
Muri rushanwa rya Afrobasket mu cyiciro cy'abagore, amakipe agabanyije mu matsinda ane. Mu itsinda rya mbere harimo u Rwanda, Angola na Cote d'Ivoire. Itsinda rya kabiri rigizwe na Cameroon, Guinea na Mozambique. Mu itsinda rya gatatu dusangamo Senegal, Uganda na Mali, naho mu itsinda rya kane hakabamo Misiri, Nigeria na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Irushanwa riheruka rya Afrobasket ku makipe y'abagore ryabereye Yaounde muri Cameroon mu mwaka w'2021. Icyo gihe ikipe y'igihugu ya Nigeria niyo yegukanye igikombe itsinze ikipe y'igihugu ya Mali amanota 77-59 ku mukino wa nyuma. U Rwanda rugiye guseruka ku nshuro ya gatatu muri iyi mikino. Ubwa mbere hari mu mwaka w'2009 Antananarivo muri Madagascar, naho ku nshuro ya kabiri hari mu mwaka w'2011 i Bamako muri Mali. Ikipe y'igihugu y'u Burundi ntabwo iritabira na rimwe iri rushanwa. Jean Claude Munyandinda, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Nshuti muduteze amatwi, naha aya makuru tuyashoreje, maze rero ndabashimiye cyane rwose ko mwahisemo gukurikira radio Ijwi rya Amerika. Mbifurije umunsi mwiza w'amahoro n'amahirwe, murakarama.
Ooh. bad energy keeps stressing.